Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ligiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Maramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatanu itariki 9 y'ukwezi kwa 11 umwaka w'2018 muri kumara Frederic Undikije.
Kugeza n'aya masaha kiryama ntabahaye bayigeramwo, ariko ko baratubwira kuko ingabo z'u Burundi arizo zihagenzura, arizo zihareba, ariko dufite impungenge zo kuza kureba ibintu zacu kandi tudufite umutekano w'ibintu zacu n'abaturage.
Uyu ni umunyagihugu muri Repubulika ya Kongo iharanira demokarasi avuga ku ngwano hagati y'umurwi urwanya ubutegetsi mu Burundi we gitabara hamwe n'abasirikare b'u Burundi. Ingwano yabereye ku birindiro byo ku kiryama biri muri gupima ya Kigoma, territoire ya Uvira, intara ya Kivu. Ni inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye abanyamategeko mu Rwanda bararwe ishinga n'ibipimo by'abaganga bikorwa ku biziga hisunzwe kumenya inkomoko y'urupfu autopsy. Inkuru yerekeye igihano cyasabiwe abasirikare babiri mu Burundi cyo gufungwa ubuzima bwabo bwose, hamwe n'inkuru yerekeye abakozi b'ishyirahamwe yamenyesha makuru CPJ barekuwe mu gihugu cya Tanzania. Turaziga kwa ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Turamusinza Aloise.
Maramutse Frederic. Tuyahere muri Afrika, umenshi makuru azwi ku izi azwi cyane mu ntara ya Cameroon ivugwa mu rurimi rw'Icyongereza. Gushika baracari mu ibohero inyuma yahagarikiwe yagirizwa gutangaza amakuru y'ibinyoma, yagirizwa kandi gukora ibikorwa by'iterabwoba. Amashirahamwe haranira gato ya kumuga wa kumenyesha makuru avuga ko gufunga uwo mumenyesha makuru azwi ku izina rya Mimi Mefo akorera Radio Equinox ari ugushaka guhoza ibinyamakuru bishikiriza ubwicanyi bubera muri iyo ntara. Amakuru yashikirijwe n'umumenyesha makuru w'ijo rya Amerika muri ako karere Moki Edwin Kinzeka avuga ko ifatwa rya Mefo ribaye mu gihe abategetsi bariko baragenzura iyo ntara barondera abakozi babiri b'ishuri bataraboneka inyuma yaho bo n'abandi banyeshuri bashika 79 banyururijwe muri indwi. Abandi bamenyesha makuru barafunzwe indwi zitari nke muri Cameroon, harimwo Michel Bieng Tonge azwi kuba atarya umunwa mu gushikiriza amakuru y'ubwicanyi bukorwa n'abasirikare ba leta aho bariko bararwanya umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram hamwe n'umutekano muke urangwa mu ntara zivugwamwo ururimi rw'Icyongereza. Leta z'Ubumwe za Amerika zatangaje ibihano ku mashyirahamwe y'Uburusiya na Ukraine yagize uruhara ku ngingo yafashwe n'Uburusiya mu kwigarurira Ukraine intara ya Crimea, mu kwigarurira mbabarira intara ya Crimea iri muri Ukraine. Leta ya Trump yatangaje ibyo bihano cyo kuwa kane imbere y'uko Perezida Donald Trump afata urugendo ruzo mushikani Paris, aho we na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bazoba bari ku munsi w'Imana kwibuka imyaka ijana irangiye habaye intambara ya mbere y'isi yose. Ibyo bihano byafatiwe abanya Ukraine bane hamwe n'amashyirahamwe 9 yo muri Ukraine n'Uburusiya. Leta ya Amerika ivuga ko ibyo bihano ari ukwibutsa ko abo bose bashinga imitahe cyangwa bifatanya ubucuti mu by'ubutunzi n'abakorera mu ntara ya Crimea batazokwihanganirwa kandi bazofatirwa ibihano n'abategetsi ba Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ishyirahamwe ry'Ubumwe bwa Buraya. Ibyo bihano bifata amatungo yose abo bantu bahamwe n'amashyirahamwe bafitiye muri Amerika kandi bikabuza umunyamerika wese gukorana nabo ibijyanye n'ubutunzi. Muri Amerika kandi abakora imyigaragambyo barakoranye mu bisagara bya Leta z'Ubumwe za Amerika bitari bike kuva i New York gushika muri California mu ntumbero yo kugabisha ibiro by'umukuru w'igihugu White House kutazoburizamwo amatohoza ariko arakorwa n'umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller ku ruhara Uburusiya bwa bwarakoze mu kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2016. Imirwi y'abaharanira ihinduka canke aba progressive mu Gifaransa nibo batunganije izo ngendo inyuma yaho Perezida Donald Trump akuriye mu mabanga. Mushikiranganje w'ubutungane Jeff Sessions ku munsi wa gatatu amusubiriza Matt Whitaker ivyifata kibanza, niwe azokurikiranira hafi matohoza ya Mueller. Waitaka yarerekanye aho hagaze kwa dashimishwa nayo matohoza gamije kumenya nimba abari mu murwi wafasha Donald Trump kwiyamamaza barakoranye n'u Burusiya canke nimba Trump yaravogereye ubutungane bwa Leta Zunze za Amerika. Umwe mu batunganije imyerekano yabereye hanze y'ibiro bya White House i Washington DC yavuze ko uwo White Taker abwirizwa kwanka gukurikirana ayo matohoza kandi Kongere ya Amerika igasabwa gukingira ayo matohoza. Abatunganije iyo myerekano cyo kuwa kane baragabisha ko bazosubira mu mabarabara mu gihe Trump yokura amabanga icegera cy'umushikiranganje w'ubutungane Rod Rosenstein ariko arakurikiranira hafi ayo matohoza kuvaho Sessions agaragarije ko ataruhara azobigiramo. Muri Amerika kandi ibiro by'umunyamiramabi FBI jo kuwa kane byarasuzumye imodokari hamwe n'inzu y'umuntu yishe arashe abantu 12 mu nzu y'ubunywero bw'igisagara bwo mu gisagara cha Thousand Oaks ni muri Leta ya California muri Leta Zunze za Amerika. Uwo yarashazwe ku izina rya Ian David Long w'imyaka 28 yahoze mu gisirikare asa nuko yishe ahejeje kwica abo bantu. Abakora amatohoza bariko bararondera kumenya ko yari afise ubwenge bukwiye imbere yuko akora iryo bara mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Icegera cy'umuyobozi wa FBI ku biro by'i Los Angeles Paul Delacorte yavuze cyo kuwa kane ko bifuza kumenya neza icyatumye abikora nuko hari isano bifitaniye n'iterabwoba ariko avuga ko bisa nuko yabikoze ugatwe kiwe. Long yari yaragiranye utubazo n'ubutungane harimo kuba yaragize isanganya cyane muri Amerika.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Muntambara yabaye ejo ku munsi wa gatatu itariki indwi y'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2018 ingabo z'u Burundi zaraye zirukanye abagwanya ubutegetsi yo mu murwi Red Tabara mu birindiro byo ku Kiryama biri muri groupe ya Kigoma territoire ya Uvira intara ya Kivu ya Majepfo. Ni inkuru y'umumenyesha bakuru w'ijwi ry'Amerika Vidaste Ngabo ari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Nyuma y'icyumweru cyose ingabo z'u Burundi n'inyeshyamba zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi za Red Tabara ziri mu ntambara. Kuri uyu wa gatatu ni ingabo z'u Burundi zashoboye kwirukana umutwe wa Red Tabara mu birindiro byo ku Kiryama Gifuni ndetse no kuri Mugabo aho izi nyeshyamba zari zimaze igihe cy'imyaka itatu zikambitse, dore ko zavuye aho ngaho zerekeza muri lokalite ya Gitoga nayo muri gurupu ya Kigoma nk'uko byemezwa n'uyu muturage twavuganye ari Gahororo.
Mugatondo kigeze amasaha 3 imbunde zirakweza Kiryama imbunde zikomakomeye imbunde zimaze kuvuga abaturage niyo bari baragiriye za Kiryama abantu barahunga n'abaturage barahunga bamwe baja za Gituga abandi baja za Birurwe abandi baja za Marungu abirwanira ba kugeza nko mu masaha 8 imirwano imaze kuhangira abantu bagira impungenge zo gusubira kuza kureba ibintu zabo kugeza n'aya masaha Kiryama tabaye bayigeramo ariko ko baratubwira kuko ingabo z'u Burundi arizo zihagenzura arizo zihareba ariko dufite impungenge zo kuza kureba ibintu zacu kandi dufite umutekano w'ibintu zacu n'abaturage kuko izi ngabo zihazirwanira ahangaha ntacyo tubizeyeho kandi ntacyo tubizi.
None se abo barebe rero mwari musanzwe mubanye gute?
Barebe rero twari tubanye bajaga guhara mu masoko urumva nta bintu z'abaturage baryaga cyane bari bajaga guhaha barafite amafaranga yabo bajaga guhahara ku isoko niho bahahe urumvaga bari abarundi tuba tubageramo ntibahahe bavugana n'abaturage ntitubizeye natwe baduteye impungenge cyane.
Bamwe mu baturage baturiye muri lokalite ya Murenge bavuga yuko ingabo z'u Burundi zateye ku Kiryama zanyuze muri iyo lokalite ya Murenge ahagana saa 5 za nijoro ku wa kabiri zivuye muri lokalite ya Rukobero aho ingabo z'u Burundi zari zahungiye imigwano yabaye ku wa gatanu w'icyumweru gishize ubwo Red Tabara yirukanaga izo ngabo muri lokalite ya Kahororo Muhanga ndetse na Mashuba. Twagerageje gushaka kumenya baba baguye muri iyo migwano ndetse n'abayikomerekeyemo ntibyadukundira, ariko amakuru ava ku Kiryama avuga yuko zimwe mu ngabo z'u Burundi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane zakomeje gukurikirana izi nyeshyamba za Red Tabara zahunze zerekeza muri lokalite ya Gitoga. Ese niko abaturage baturiye muri iyi gurupu ya Kigoma bavuga kuri izi ntambara ziri imitwe y'inyeshyamba n'ingabo z'u Burundi ziri kubera muri gurupu ya Kigoma. Uyu ni umwe mu baturage b'Igahororo twavuganye ari Buvira utashatse ko tuvuga amazina ye kubera impamvu ze z'umutekano.
Impungenge nuko abantu barwaniririya urumva hari abaturage hari umutungo wabo n'abantu bagiye mu voyage ubwo ko turatinya kuzamuka kubera ikibazo cy'abo barundi barwana n'abarebere babo. Nituzi impamvu barwanira imitungo yakirangirika icongeyeho n'abantu ntabwo basirikira urabona se abantu ntabwo bazinduka ntabwo bava mu gitoga ngo bagende urumva nimba abarundi bari kuryama abandi bare bere babo bari mu gitoga aho hagataho hazabera intambara kandi hose ni mu baturage hari imitungo abaturage abana ntabwo bazaja ku ishuri amasoko ntazarema urumva ni ikibazo
kuva intambara yatangira ku wa kane w'icumweru gishize igisirikare cy'u Burundi cyakane igisirikare cya Kongo ko nta musirikare w'u Burundi uri ku butaka bwa Kongo ariko mu gitondo cyo gucumweru tariki ya gatatu y'ukwezi kwa 2018 igisirikare cya FARDC gikorera muri Sange muri bataille speciale 349 cyemeje yuko cyafashe umusirikare w'u Burundi w'umukaporale uzwi ku izina rya Birori Mustafa hanyuma kimwohereza gufungirwa kuri birode ishinzwe ubutasi mu mujyi wa Uvira ubwo yaherukaga mu ruzinduko rw'akazi muri territoire ya Uvira. Umugabo mukuru w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Mbare Celeste yavuze yuko bagiye kugwanya imitwe yose yitwaje intwaro ariko intambara yo kugwanya imitwe yitwaje intwaro yo mu bihugu by'abaturanyi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kikaba kitarayitangira dore ko ibihugu bituranye na Kongo bishinja Kongo kuba icumbikiye abanzi babigwanya kuko muri kivu y'amajyepfo hari umutwe wa Reditabara FREBU FNL igwanya ubutegetsi bw'u Burundi ndetse na FDLR igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu gihe muri kivu y'amajyaruguru hari umutwe wa DEF NALU na ugwanya ubutegetsi bwa Uganda. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika ibufira mu ntara kivu y'amajyepfo.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda hari abanyamategeko bahangayishijwe n'ibipimo by'abaganga bikorwa ku biziga hisunzwe kumenya inkomoko y'upfu autopsy nk'uko byitwa mu rurimi rw'Igifaransa. Ni inkuru y'umumenyesha bakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagiruwubusa ari i Kigali mu Rwanda.
Iri ni itsinda ry'abanyamategeko batatu aribo Maître Floride Kabasinga, Maître Fred Rwagitare na Maître Sadi Jash barunganira Bwana Drake mu gishukekwaho kwica n'izo umugore we Magi Mutesi wapfuye mu mpera za 2017. Umucamanza ku rwego rwa mbere yamuhamije icyaha cy'ubwicanyi ashingiye ku bimenyetso birimo na raporo ya muganga igaragaza ko Mutesi yapfuye anizwe ngo igufwa ry'inyuma mu mutwe rirajanjagurika. N'ibimenyetso iri tsinda ry'abanyamategeko ryabwiye umucamanza mu rukiko rukuru ko bitari ibyo kwizerwa. Baravuga ko bayonye batera impungenge maze bahitamo kunganira Bwana Mugisha mu bujurire nta kiguzi. Bagiye kuri raporo y'ikizamini cya muganga kizwi nka autopsy gikorwa ku murambo hagamijwe kumenya icyateye urupfu, babwiye urukiko ko ibimenyetso bituma umuntu afunga ubuzima bwe bwose biba ari byo kwitonderwa bigasesenguranwa ubushishozi buhambaye. Baravuga ko icyo kizamini cyakozwe ku murambo wa Mutesi ariko cyabaye intandaro y'ifungwa ry'umugabo we kuko bivuga ko uregwa yamunigiye mu cyumba babanagamo kandi ntagaragaza undi muntu waba yaramunize. Maître Kabasinga yavuze ko umucamanza wa mbere yirengagije amategeko agenga itangwa ry'ibimenyetso mu nkiko. Aravuga ko raporo ya muganga ntandahiro yigaragaraho mbere yo gukora ibizamini. Ku ikubitiro ngo babajije muganga wakoze ikizamini avuga ko ari ubunyamahanga iby'amategeko yo mu Rwanda atabisobanukiwe. Baravuga ko Dr. Lunette Kyokunda wo muri Uganda wakoreraga ibitaro byitiriwe Umwami Faisal nta bumenyi afite bumwemerera gusuzuma umurambo, ahubwo ko afite ubumenyi bwo gusuzuma umurwayi akamenya indwara arwaye. Maître Kabasinga yavuze ko we na bagenzi be byabateye gushaka amakuru mu rugaga rw'abaganga mu Rwanda bakeneye kumenya niba hari impuguke zigiye gukora ikizamini cya autopsy. Baravuga ko kuri urugaga Professor Emmanuel Rudakemwa ngo yababwiye ko nta mpuguke n'imwe bafite. Baravuga ko babajije ibitaro bya Ruwa Faisal impamvu uwo muganga wahakoraga yagiye gukora ikizamini cya autopsy nta bumenya bifitemo ngo byasubije ko aribyo byamuhaye uburenganzira. babwiye umucamanza bati turi muri urubanza nta gihembo dutegerejemo ahubwo turasaba urukiko ko rwatanga umurongo kuri iki kintu akarengane kagahagarara. Bavuga ko ibizamini bitangwa na polisi n'ubugenzacyaha ku cyateye urupfu baba babyikoreye kandi bigashingirwaho mu nkiko mu gufata ibyemezo. Bavuze ko bakimara kubona ikizamini cyakozwe na Dr. Cyokunda ku cyateye urupfu rwa Mutesi bihutiye gushaka inzobere nayo yo muri Uganda. Dr. Sylvestre Onzivua wo muri Uganda nawe ngo amaze gukora ibizamini bisaga igihumbi kandi ngo inshuro zisaga 200 yitabajwe n'inkiko ntizigeze zivuguruza ibyo yakoze. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Eric Nkwaya bukavuga ko ibyakozwe n'aba banyamategeko bitahabwa agaciro. Aravuga ko u Rwanda rufite ambasade muri Uganda bityo kw'inyandiko z'uyu muganga wigisha muri kaminuza ya Makerere zagombye kugaragaraho kashi ambasade y'u Rwanda muri Uganda. Maitre Kabasinga akavuga ko ubushinjacyaha butagaragaza niba hari amategeko atomora ko inyandiko zose zivuye hanze zigomba kunyura muri ambasade. Naho Maitre Jean Tony Ruhazi wunganira baregera indishyi muri urubanza bakavuga ko ibyakozwe n'abunganira Mugisha bavuguruza Dr. Cyokunda batabiherewe uburenganzira n'urukiko agasaba ko rwabyigizayo. Umucamanza yabajije abanyamategeko agaciro makuru bahawe n'umunyamahanga utemeye mu rugaga rw'abaganga mu Rwanda yagira. Basubije ko bafatiye ku makuru bahawe n'ukuriye urugaga ko nta ubifitemo ubumenyi buhagije mu Rwanda batari bwongere kugwa mu makosa yakozwe n'ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha ngo bakoreshe ibizamini ko mu Rwanda badasobanukiwe ibyo bakora. Umucamanza mu mvugo ishidikanya yavuze ko afite amakuru ko ku bitaro bya polisi Kacyiru mu mujyi wa Kigali haba hari impuguke yapima umurambo ikamenya icyateye urupfu. Arashidikanya kukuntu mu Rwanda nta mpuguke muri uru rwego kandi umunsi ku wundi bizamini bya autopsi bikorwa. Maitre Kabasinga yagize ati ibyo tuvuga n'urugaga rw'abaganga rwabitwibwiriye, niba uwo muntu uri kuri polisi yarabyigiye kuki urugaga rw'abaganga rutamuzi. Akomeza avuga ko raporo ziza mu nkiko z'u Rwanda bivugwa ko zakozwe n'abahanga ziba zitari mu kuri. Bwana Nkwaya ku ruhande rw'ubushinjacyaha yavuze ko mu Rwanda hari impuguke eshanu mu gukora ikizamini ku murambo zikamenya icyateye urupfu. Avuga ko nawe yandikiye urugaga rw'abaganga akeneye amakuru akazayatanga nk'ikimenyetso mu rukiko. Bwana Mugishuregwa kwica umugore wa Munize yatsi ijambo avuga ko ubwo mu byakozwe n'abaganga b'impande zombi birimo kuvuguruzanya byaba byiza urukiko rushatse impuguke ku rwego mpuzamahanga ikongera gukora ibindi bizamini bya autopsi cyangwa se bakazatumiza mu rukiko bo batanze amakuru avuguruzanya bakavuguruzanya imbona. Umucamanza yanzuye ko bagomba gutegereza ubushinjacyaha bukabanza kubona amakuru bwasabye mu rugaga rw'abaganga. Iburanisha rizasubukurwa ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi Amerika mu biganiro byacu umuntu arese kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilo F 15,320 kilo S 15,765 na kilo S 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo S 15,180 na kilo S 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo S 15,460 na kilo S 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga itekanya kumviriza abajeje umutekano babiri umusirikare n'umupolisi bagizwe kuba baragandaguye umukozi mukuru wo mu buyobozi bw'uburimi n'ubworozi mu ntara ya Muyinga hari mu kwezi k'8 uyu mwaka. Ni inkuru yo mumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Abasirikare bato bato nta kiritimana Atanazi na Habyarimana Thierry batazira mwarabu hamwe n'umupolisi bahizi Evariste niyo barengutse imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga kuri uyu wa kane. Abo basirikare babiri basanzwe bari mu bacungera ubuzima bw'umukuru wa karere ka gatatu ka gisirikare, uwo mupolisi nawe akaba ari mu bacungera ubuzima bwa buramatari w'intara ya Muyinga. Uko ari batatu barengutse bashengejwe n'umushikiriza manza wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga abagiza ko bagandaguye babiteguye umukozi mukuru wo mu buyobozi bw'ubuyimi n'ubworozi mu ntara ya Muyinga uwo bagirizwa kugandagura azwi ku izina rya Mumvutu Jean Pierre akaba yagandaguwe agira ashikiye ku rugo iwe hepfo y'urugo rwa Buramatari uwo muhisi yagandaguwe itariki ya 26 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka Ntakirutimana Athanase yafashwe itariki 30 z'ukwezi kw'indwi yinjirwa ibuhero rya Muyinga itariki indwi ari nawe itariki uwo bafunganywe umupolisi Bayize Evariste yafatirwa ko atagira ko yinjizwa ibuhero rikuru rya Muyinga abo bose uko ari batatu bagirizwa itelefone umuhisi yakoresha yafatanywe kaporale Ntakirutimana uwo musirikare yarafatanywe kandi n'indi telefone y'umukenyezi atwi ku izina rya Ndayishimiye Marie Rose umushikiriza man akabageza ko bayibiye ahikiwe umuhisi Mumvutu babanje kuryamika hasi nyine telefone n'uwo bari kumwe uwo yagirizwa gufatanwa itonga we avuga ko iyo telefone yayiguze ku mupolisi Bahizi biciye ku musirikare mugenzi we Havyarimana Thierry abo bose uko ari babiri barihakana uwo musirikare yafatanwe ayo matelefone bagasaba sentare nyabu na kumubaza aho yazikuye n'icyo yoba yarahoye umukozi mukuru wo mu buyobozi bw'uburimi n'ubworozi sentare yabajije umupolisi Bahizi gituma batihuse gutabara kandi umuhisi yaguye munsi y'inzu ya Buramatari bari basanzwe bacunge uwo nawe yishyuye ko uwo munsi bari baryamye kare ndetse ko n'uwo bari kumwe batigeze bumva amasasu menshi yavuze uwo munsi agasigura ko batakoze n'izamu kuko uwo bacungera yari mu rugendo I Bujumbura sentare imaze kumviriza impande zose yasabye umushingwamanza w'umuryango w'umuhisi guzozera asaba indishyi arabye icyo umukozi mukuru wo mu buyobozi bw'uburimi n'ubworozi mu ntara ya Muyinga yaramariye umuryango wiwe agaharura n'agahinda umuryango wasigaranye umushingwamanza yasabye abagirizwa ko botanga indishyi y'amafaranga angana n'imiliyoni 176,800 y'amarundi mu gihe abashingijwe bo kwagirwa n'icyaha ijwi rya Amerika rimubajije umushingwamanza avuga ko yashimye uko yumvirijwe na sentare agashima n'uko ababuranyi bumvirijwe bikwiye ariko ntiyashimye n'uko umusirikare Habyarimana Thierry ari mu bagirizwa kandi yagirizwa bimwe n'abafunzwe abandanya yidegenje niko gusaba ko yofatwa mu gihe yoramuka yagiriwe n'icyaha imbere y'uko urubanza rusomwe umusirikare Ntakirutimana Athanase yasabye ko sentare yokwiweza iburana ziwe ikamukira urubereye Thierry Habyarimana asaba kurenganurwa na sentare mbere agasaba n'indishyi y'akababaro kaho yahohotewe mu iperereza sentare ikamusaba kwitwarira uwo yagiriza ko yamuhohoteye umupolisi we yasabye kwezwa amaze kumukurako icyaha cyo kwica umushyikirizamanza yasozereye imburano z'iwasabira uwo mupolisi gufungwa imyaka 20 no gutanga ihadabu y'amafaranga 500,000 y'amarundi yasabiye kandi abasirikare babiri harimo uburana yidegembya gufungwa ubuzima bwabo bwose akaba yagumye abakurikirana ku cyaha cyo kwica no kwiba urubanza rwari ruhindiriwe kuva mu gitondo cyo kuri uwo wa kane rwatanguye isaha 7 rurangira igihe cy'isaha 10 ubwo urubanza rugeze mu mwiherero urwaciwe rukazomenyeshwa inyuma y'ukwezi kumwe gusa n'urubanza benshi bari barindiranye igishyika ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga kugira bumve icyo Mumvutu yoba yarazize keretse akazi yakora mu gisata cy'uburimi n'ubworozi Jean Pierre Mumvutu yarazwi muri kahise muri politiki nk'umunywanyi w'umugambwe Iprona ishami riri mu runani y'amizero y'abarundi gushika yitaba Imana abamuzi bemeza ko atari akigaragara muri politiki bakavuga ko yakora ahanini ibyo guhiganirwa amasoko ahanini na agakurikirana cyane amasengesho Imuyinga mu buraruko bushyira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu aherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ishiramwe ry'amenshi makuru CPJ yatangaje ko rinezerejwe n'irekurwa ry'abakozi baryo bari bahagaritswe mu gihugu cya Tanzania. Utwara igisata cya Afrika muri iryo shyirahamwe rihanira agateka k'amenshi makuru n'uri serukira muri Afrika yo muri Sahara bari bahagaritswe n'inzego za Tanzania kuri wa gatatu mu gihe bari mu rugendo rw'akazi. Ni nkuru ya Eloge Wirikaneza umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Angela Kentara aturuka mu gihugu cya Afrika y'Epfo akaba atwara igisata cya CPJ ku mugabane wa Afrika na Mudoki Mumo muri Kenya aseruka iryo shyirahamwe nyene mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara bafashwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu. Abo bapfasoni babiri bahagaritswe n'inzego za Tanzania zirejwa binjira n'abasohoka mu gihugu. Bagifatwa baciye bakwa impapuro zabo z'inzira bakurwa mu ihoteli barimo mu gisagara cya Dar es Salaam maze bajyanwa mu gasho. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kane, umuyobozi mukuru wa CPJ Joe Simon yavuze ko Angela Kentani na Mudoki Mumo bari bagize urugendo muri Tanzania kugira ngo batahure intambamyi itangazamakuru rihura nazo muri icyo gihugu no kugira ngo bamenyeshe isi ibiriko birahabera. Yagize ati biragaragara ko umuntu wese akurikirana imaze iminsi biba ko abamenyesha makuru b'abatanzaniya bakorera ku cuka c'ubwoba bwo kuburabuzwa. Duhamagariye leta ya Tanzaniya kureka abamenyesha makuru bagakora akazi kabo mu idegembyo n'ukwemerera abo bose bahanye agateka kabo kuza mu gihugu batabanje kwivanga mu byabo. Irihagarikwa ry'abakozi ba CPJ ryamaganywe kandi n'ishyirahamwe rigenzi ryaryo rifite icyicaro ipari mu Bufaransa ariryo RSF. Turiyamije twivuye inyuma ihagarikwa ry'izo mpirimbanyi zibiri zikora zitiziganya kubw'ubwigenge bw'itangazamakuru kandi dusabye ko impapuro zabo z'inzira bazisubizwa atakirinze gusabwa. Niko Arnaud Frangère atwara igisata cya RSF ku rwego rwa Afurika yanditse mu itangazo imbere y'ukongera ko kw'abategetsi ba Tanzania bategerezwa kwitwararika k'umutekano wa menyesha makuru udahungabana kandi bagahabwa ubwigenge bwo kujaho bashaka. Hassan Abbas umuvugizi wa leta ya Tanzania bwitangaza makuru ati inzego z'igihugu zari ko zirondera kumenya igituma bo biyita amenyesha makuru ba CPJ bemerewe kwinjira mu gihugu, ariko yasiguye ko bahejeje kubazwa n'igipolisi kijejwa binjira n'abasohoka muri Tanzania baciye barekurwa. Amakuru y'irekurwa ryabo yanemejwe kandi n'umwe mu bavugizi ba leta ya Afrika y'Epfo igihugu madamu Kentara avukamwo hamwe na ambasada y'icyo gihugu nyene muri Tanzania. Ibiro by'ijwi rya Amerika i Nairobi zagerageje kubarondera ku matelefone yabo ngendanwa ariko ntibyabatoye. Iya Mutoki yarizimije mu gihe ya Angela nayo yacamwa mugabo ntiyagire uwuyitaba. Mu nyuma Bwana Joel umuyobozi mukuru wa CPJ yavuze ko abapfasoni babiri bamaze kuva ku butaka bwa Tanzania. Ubwigenge bw'itangazamakuru muri icyo gihugu bwagiye busubira inyuma kuva aho Perezida Magufuli batazira bulldozer agiriye ku butegetsi mu mwaka w'2015. Abatari bake bagiye berekana amakenga yabo. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka Joan Nyanyuka twa Amnesty International muri Afurika y'Ubuseruko n'Ihembe rya Afurika yari yabigarutseko mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya Amerika.
I see it as a tool by the sitting governments to be able to consolidate powers and not have any.
Ndabibona nk'uburyo amareta akoresha ngo yigumize ku butegetsi anabuza abantu kugira icyo babajije, kandi turafite ubororero n'ukuri mu karere. Muri Kenya iyo havuzwe itanezereza ubutegetsi abarongozi baca bazindi mihora yose, no muri Tanzania niko biri aho leta igavye itohoza igitoka cyose. Kandi kuva mu 2016 yashyize amategeko menshi biciye mu nama nshingamateka ayishoboza gucungera no kumenya ikivugwa cyose biriko bishyirwa mu mategeko y'igihugu birateye amakenga. Ishyirahamwe rihanira agateka k'abamenyesha makuru ya RSF rivuga ko riteye umutima uhagaze n'ukuntu ubwigenge bwo kumenyesha makuru bwihuta guhindana no gutosekara muri Tanzania. Ritanga akarorero k'umenyesha makuru Azori Rwanda w'ikinyamakuru Mwananchi yazimiye haraheza hafi umwaka mu gihe arikagira amatohoza ku bwicanyi bwakozwe n'abakozi bo mu nzego za leta. Mu matohoza y'ubwigenge bw'itangazamakuru yakozwe n'iryo shyirahamwe uyu mwaka, Tanzania iza mu kibanza cya 93 ikaba yatakaje ibibanza 10 byose ugereranije n'umwaka w'2017. Eloge Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Nshuti mwese mkundi radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneyo kandi akanya ko gushimira Ingenieur yadufashe mu ngiga bw'izuma hamwe na Fasile na Jeffrey badufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro. Mari kumwe na Frederic Munikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.